kandi si usini ndaba utubwira muri make washitse ibijumbura mu Burundi washitse amahoro urugendo rwagenze gute
nashitse amahoro ibijumbura nuko mashije kubimenya ngira ngo mwarumvise ko abana bashoboye kuntoroka ariko iyo baramfashije bamaze kubona yuko abana turatari kumwe barashobora kumfasha ku buryo bakora amatohoza ama barasanga nta kinyagira na kimwe nta ruhara nabishyize nk'uko nta byari no kungora kumwenda bacunga hanyuma baraheza barambwira yuko ashobora kwitahira ko nagiye nategereza gutaha kuko mfise ibyo ntegereza gutera mu iterambere ry'igihugu ntambo zari gutuma nguma iyo ko ntacyo nari impunzi kandi none amahoro
none mucitegura kugira ngo muze muri ayo mahiganwa ya robotics Washington hari ico mu myiteguro we n'ugwaruka wigeze ubona cyangwa wikeka yuko bashobora kuzosigara muri Amerika cyangwa bazoshufata izindi nzira
mu majambo make abana twabiteguye neza mu mahiganwa ndabigisha ukuntu bubaka robo kumwene bayiprograma hama tugera kuza ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ko bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetition nkuko nagerageje kubivuga hiyo nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya ku buryo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu naje kubwiwanje numvise ko mbabaye cyane ndabura ukuntu ndabifata mba nk'umuntu nyirapfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana ndabwira abazungu ko ntekerezo agiye kugaruka mu Burundi ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda ntambu zari gutuma ngira nguma hiyo kuko numva umengo uko bagiye n'idesizio bafashe babipfunditse batabimbwiye ikintu na kimwe mvuga ati rero kuko bafashe desizio kandi atacyo nshobora kuyikora ko kininiya ati nta kundi ndabyakira uko nyine ko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato ariko nabo ubundi ntibanareprezenta soatanipuruse z'abandi bana basigaye Burundi kandi bategereza kumenya ibyo bintu nzokora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo kuko twashoboye kugira ikibanza cyiza kuri Classement Mondial twabaye aba 73 ku bihumbi 163 byashoboye kwitabira amakipe yashoboye kwitabira ayo mahiganwa kugira ngo twitwaye neza uretse nyine ako kantu bashoboye gukora batangije inama nanjye nkiro turuva ndi muri iyo situatio
ego none nko mu ishyirahamwe ryanyu ibihinye byari bwabe hari aho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika
oya bwa nkuko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo kuko niho twaje gitangura iki gikorwa ngaho iwacu nkuko ariho cyari gitangura ku kundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi ari n'abandi bana bari nari bwajyane hanze cyane bwari bwa mbere tujya muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashobora kuronka akanya ko kuba mu bindi bihugu ariko ku bw'iyumva zo gukunda igihugu no kumva yuko hari icyo nakora kugira ngo mfashe mu bijyanye no kubera urwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fata ingingo yo kugaruka mu Burundi
abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma bamwe baribaza ati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo cyangwa amarengero yabo ntikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari ikibi cyo bacabashikiye
oya sinabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi narashoboye gukorana n'ababiraba bari bateguye icyo gikorwa barashoboye kumenya ko abana batorotse nanjye nza kubibona niroturuje ndi umwe hanyuma barashobora gukora intucegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifitemwo kuko twagerageje guhamagara ababyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya rema rero yuko kuba abana babinforomye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwariko nawugize muke kuko kandi abazungu barambwiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka kugira ndababwira toya jewe nshaka gutaha kuko urumva nyimba abana bahisemwo kubikora bataneguje bagahitamo kugumino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko bo abo bazungu bari bafite umwitwaro wo kumenya uko nyimba abana bari mu mafamiye yabayaje kubatora bamaze kubyumva uko bagiye bavuga bati nta kundi wowe ko tumaze gukora abatohoza ugasanga nta ruharo bifitemo niba ushaka kwitandukanya wo kwitabira hanyuma ubandanye icyo gikorwa umva ko yabaye kubandanya kugikora.
Ego none aba bavyeyi nkuko bivuze mwanose makuru yuko ubwo gwaruka gwavuganye n'abavyeyi babo rubabwira ibyo bari ko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika tubwire muri make ingene icyo kiganiro cyo bacaragenze hagati yabo bana n'abavyeyi babo.
Kugeza ubu sindashobora kuvugana n'abavyeyi ko nakubwiye nashitseje ku mugoroba sindashobora ndacaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane gose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira nduse hanyuma ndaruhuka uno munsi nta nibagije ko nshobora kurondera ababyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kumpa umuco w'ukuntu baba baragerageje kuvugana n'abana kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze abafite imyaka 17-18 kuko nkiri niyo aba barambajije ati wowe wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze cyangwa bakugirire nabi nabo icyo nababwiye ati muri jyewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye desuho nabyo narinda biteze ko ati nabyo narinda biteze ko baca barambwira bati kumbure abana bakino babona hari tantasiyo yuko boronka ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino ariko ndabwiye ati ntiyari imvu kuko abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza aho bw'ikibazo kimwe cyangwa ikindi mugabo ntampfu yari gutuma baca baguma hiye kuko ntawe uri kagabiruka inyuma ntawe uri kararondera kubagirira nabi niyo mpamvu jere na cyemvuga ati iyo bica hose niko noshobora kubaza ababyeyi bakama umuco niba barabiba bafashijemwo cyane ko bantu ubundi yari bafashijemwo ari umuntu akabimenya kugira ngo bikure ikenye kuri ekipe yacu yose nkuko twari twamaze gushika iyi.
Igipolisi cyo muri Amerika cyo bacaragerageje guhamagara ababyeyi babo kiravugana n'ababyeyi babo mu Burundi
kubera ababyeyi b'abarundi ata ururimi na kitwe byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko nagize Imana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nicyo gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane baragerageje kuba borondera contact z'ababyeyi kugira ndababaze bampa amakordone bamwe bambwiye bati nukuri na twebwe ubwacu ntituzi aho abana bari igice boba barimwo ariko hariho abashoboye kumbwira ati humura kumbure ko bafashe iyo ngingo hari igihe baba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamo iyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko baba bari mu minwe y'abantu cyangwa baba bazimiye kugeza kuri ino saha ndigiye kuvugana n'ababyeyi numve koko bampa umuco kumbure wotuma mbwira icyo nshikirije kiri Claire cyangwa ubwabo bagiye kubyivugira bakabyivugira.
Watubwiye ko polisi yo nga muri Amerika yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruhari wari ubifisemwo kuri iki kibazo nyene polisi yo mu Burundi yoyo hari amakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo gwaruka n'ingene vyoba vyaragenze muri Amerika ni ikihe kintu wobwira abantu baba bafise ikibazo kijanye n'uko woba waragiye mu mahanga ugasigaye ugwaruka gw'abarundi wobishurute?
Ikintu nobabwira ni uko mu majambo make nari nabajyanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye ubwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none ngira ngo ikintu nobabwira kimwe ni uko abo bana uko bagiye nacyo sindabitegera cyane ko nibaza ko ari ikinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje nsa n'uguye mu kamashu kimwe n'abandi niyo mpamvu bamaze kubiromarika nanjye nka romarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana cyangwa ababyeyi bo baduhe umuco hejuru y'ibyo bintu nobabwira yuko abarundi bohumura kuko abo bana igihe bashobora kuboneka yoba amahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahuye n'ibindi bihugu byinshi hanyuma ikijyanye nuko naba mfite amakenga hino mu Burundi nta makenga mfite kuko ntacyo nagiye nononye nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo nta eka koko n'amahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda ndi mu Burundi nguwe neza niyo mpamvu naniyumvira yuko nushobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo byo kubaka amarobo bakaba baba injeniyeri imiryango yuguriye kuri bose.
Ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo rwaruka ruri haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi, witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make?
Bo jewe personnellement uko natanguye ndabivuga iki ebambajije navuze ati umwana ndavye urugero rw'abana b'abarundi kumwene bangana bari bakibato kuko uravye icyo gihugu kumwene nakibonye naje bwari bwa mbere ndagigezemo ariko nabonye hari itandukano rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho novuga umuvuduko w'ubuzima bayemo mbona ko abana iyo bicara hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashimye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane maze kuvugana n'ababyeyi bakaba mu muco niba bafite umuco n'ijuru y'icyo y'ibyo cyane bakaba bafite korodone zaho bashyira kubatora nibaza ko byoba byoroheje cyane rwose ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abari ko barashaka gucafuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke ikimenyamenya ni uko jewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango nakiye ku kibuga cy'indege ntawa nkomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo ariko ntibovuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi turi amahoro tumerewe neza nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteje kubandanya nofasha abandi bana b'abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Urakoze cyane Kanesi Bindaba, umuyobozi w'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi rwaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhinga bwa robotics, amahiganwa ya robotics muri no ndwi turangije. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.